VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti bwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu. Itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Nuko rero musanzwe mubizi, umunsi ni kwa Mungu, tugiye kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyuranyi radio Ijwi ya Amerika muri sanga. Ku munsi wa kabiri niho imibonano yatuganijwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yarangira. Iyo mibonano yari yatanguye ku munsi wa gatandatu ku igenekezo rya 41 ry'ukwezi kwa gatanu. Iyindi nshuro y'imibonano ikiyago canke ibiganiro itekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Abarundi barifuza ko ivyo biganiro bitomara igihe kirekire, kuko Burundi bwatakaje vyinshi muri iki kiringo c'umwaka urangiye, buri mu kajagari, ubwicanyi, ubukene hamwe n'ayandi makuba. Barifuza kandi ko ivyo biganiro bitoba akaryo ko kumvikana hagati y'abanyapolitike bonyene hamwe n'inyungu zabo ku gatwe kabo, nahubwo ivyo biganiro vyoba akaryo ko gushira imbere inyungu z'abanyagihugu. Muri zo hakaba harimo amahoro n'umutekano, kwidegemvya, kwishira bakizana, hamwe no kwiteza imbere. None ibiganiro canke imishikirano ikiyago mu gihe vyotangura bikwiye gushimikira kuki? Mbega abantu bose bafise uruhara mu kaga Burundi bwagiyemwo barakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu binjiranywe n'ubukene hamwe n'ayandi marira? Kuri ibibazo vyose rero uyu munsi twatumiye abashingantahe bakomeye bakurikirana politike mu Burundi. Turi kumwe na umushingantahe Poncien Ndayishimiye, umuvugizi umugambwe iprona. Tukaba turi kumwe na Emmanuel Bamenyekane, umurundi yahoze aba mu Bubiligi muri iki gihe akorera mu Burundi. Mu kanya kandi turiko turarondera umushingantahe Tatien Sibomana, telefone yiwe iracatugoye ariko mu kanya nibaza kutumubona. Hanyuma rero nashaka rero tuvuge kuri ivyo bibazo vyose, ibibazo twari dushikije mu kanya. Nkaba nashaka gutangura ku mushingantahe Poncien Ndayishimiye atubwire ikintu abona ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura mu ndwi nka zingahe, zine canke mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, ikintu mubona vyoshimikira ko nibihe imbere ya vyose. Ariko nashaka mbanze kubura munsi abashingantahe Poncien Ndayishimiye hamwe na Emmanuel Bamenyekane, muraho murakomeye?
Ego turakomeye gose.
Najewe hano I Bujumbura Emmanuel Bamenyekane ndakomeye, ndabaramukije abanywanyi bose ba Fada America.
Mwiriwe neza, murakoze kuba mufashe aka kanya kugira ngo tuganire kuri ivyo bibazo bikomeye cyane rwose biraje ishinga Uburundi. Nashaka rero dutagurikiwe nk'uko twari tubivuze umushingantahe Poncien Ndayishimiye, ikintu mwibaza ko coganirwa ko eka ikintu woshira imbere cyane cyane muri iki gihe muravye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi n'iki?
Nagomba ubwa mbere na mbere ntangure nshimire umuhuza muri bino bibazo by'u Burundi. Ndamushimire kubona yarashoboye gukoranya abarundi. Nisango twari turindiriye cyane ndetse iminsi itari mike, none kubona umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania yarabishyitse ko niteka ku barundi, niteka no kuri we, ndetse niteka no ku gihugu cya Tanzania. Rero ico tubona mu mugambi kana ipona nico tubona ibiganiro abanyepolitike boshimikira ko ubwa mbere na mbere no guhagarika ububwicanyi tubona hirya no hino muri no minsi ngaha mu Burundi wacu. Turabona yuko hariho umutekano muke. Nivyo tugereranije ningene mu minsi heze byari bimeze. Turabona yuko habaye intambwe mu byerekeye umutekano, ariko umutekano si wose. Rero tukabona yuko ico abanyepolitike boshimikira ko imbere y'ibindi ni ukugarukana umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icya kabiri tubona abanyepolitike boshimikira ko ni ukugarukana ukwizerana hagati y'abonse rimwe, hagati y'abarundi, kuko ahaciye ibintu nk'ibi hasiga kwinubana, hasiga inzigo, hasiga ndetse n'agahinda kubabuza ababo. Rero tukabona yuko leta yogerageza, abanyepolitike bogerageza bakagarukana ukwizerana hagati y'abarundi, kuko twaragiye turabona ko hariho ndetse n'abashatse kubikwega kwega ngo bagire iby'ubwoko mugabo atari iby'ubwoko. Nuko rero turabona ko abanyepolitike boshimikira no kuri ico c'ukugarukana ukwizerana hagati yabonse rimwe ikindi cyanyuma mbona boshira imbere no guhungura no kuhungukana impunzi impunzi z'abarundi zahungiye hanze ku bwacu nivyo bitatu tubona boshinikira ko
murakoze mu shanahe pension ndayishimiye ndabona mu shanahe tasien sibomana nawe aheje gushika mu shanahe tasien sibomana muri neza murakoze kwa mutoya kanya kugira ngo tuganire turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye ikintu abarundi bo shira imbere mu gihe imishikirano canke ikiyago canke ibiganiro mu gihe vyotangura mu mpera zo kwezi kwa gatandatu nkuko vyatangajwe n'umuhuza ariko nashaka mbanze mpe ijambo na Emmanuel bamenyekane turi kumwe ngaha nawe nyene agira ico avuze hanyuma turahe ijambo Tasien Sibomana namwe mushya ntahe Emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ibintu byoshigwa ku rutonde rwa mbere kugira ngo abarundi baruhuke n'ikihe mu gihe ivyo biganiro canke iyo mishikirano ikiyago vyotangura
ego me murakoze kumpereza ijambo nkabashatse gushimira imbere ya byose mwebwe nyene mwaduhaye aka karyo kugira dushikirize icyumviro cacu kuri wa d'Amerika nanje nkaba nifatanije nuheje kuvuga kugira nshimire umuhuza yahamagaye abarundi kugira bashobore kuganira ibi bibazo turimo muri kino gihe mugabo jewe sinashaka kumenyesha cya mbere nuko mbona ko intumbero ibyo biganiro byokwiye gufata mfise ubwoba bw'uko atariyo bizokurikiza kubera yuko ibibazo dusanzwe dufise nibibazo dufise kuva uburundi bwikukira nibintu bijanye n'ubumenyi no kugira abantu bize b'incabwenge bafise culture de l'education hacamona ko kenshi na kenshi hano mu gihugu yamye ibura nkikekare nkabona ko ubu ibiganiro bizohava bifata intumbero y'uguhanahana ibibanza gusa ukazosanga rero ntitoye umuti urama wotuma abarundi babana nk'abavukanyi bagira ibyiyumviro by'iterambere nk'uko byotegerejwe kuba kubganje rero nico kintu ubwoba cyane gose kwibibazo nyamukuru by'igihugu bijanye n'ibi bya education ubona kwiguma itituka kuva uburundi bwikukira kandi nabagiye biga bagiye baja mu mashuri ugasanga benshi baragiye bapfa bishwe muri bino bintu twagiyemo bashaka kutazobivuga
icakabiri duga ku ijambo
icakabiri nari nabona bari bakwiye kuzoshimikira ko naco nyene nize mbona ifite ubwo kwatazovuga ni ibinyene byerekeye intwaro rusangi bya demokrasi za bonne gouvernance ndabye uburundi bwaje buva n'igihe no gutangura kugira igihe imigambwe myinshi ze mu Burundi twari twaragize intambwe ikomeye cyane gose mu vya demokrasi n'ivya bonne gouvernance muga nko kuva mu ntango y'igihugu cikukira ibivuye mu matora urabona ko ri hakagwi k'abarundi katigera kabyemera na rimwe kagaca gashaka gucisha ku buhomba batowe cyangwa kugarariza ibyavuye mu matora kugira baje mu bibanza abene igihugu badashoboye kubahereza
icyo kibazo mushikirije ego
cyanyuma icyo nacyo kiri mu byo mbona batazovuga yuko bazoca bajya kugwanirira ibibanza gusa mwe cyanyuma nashaka kuvuga nacyo nyene mbona gikomeye muri bino bihe kandi cyane gidute gituma tudatera intambwe ni ikintu kijanye n'imigenderanire y'ibi bihugu byacu n'abanyaburaya yuko abanyaburaya barafise mu ruhara runini cyane gose mu ngorane twamadufise kuko ntabwo bavyorosha na gatoyi ugabo iyo ni mu ncamake y'ibyo bibazo bitatu mbona byari bikwiye kuja mu biganiro ariko mfise ubwoba ko bitazojamo kubera yuko tutizera neza abariko icyatumye reja mu biganiro kuko intumbero twari twafashe yari ibereye
ibyo bibazo mu mushike turabigaruka ko umushanahe Ponsiyanda yishimiye yavuze ikibazo cy'ugu cyukwizerana kugarukana amahoro muravuze ikibazo cyo kugabura ibibanza n'ikibazo abarundi benshi bagarutse ko bavuga ko batifuza ko ivyo bintu byo babimeze gutyo n'ico kibazo rero cha demokrasi turabigaruka ko ariko nashaka mpijambo umushya ntahe Tasien Sibomana nawe atubwire ikintu nibaza abarundi boshimikira ko muri ivyo biganiro mu gihe byotangura nkuko babitangaje mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umushya ntahe Tasien Sibomana
Murakoze Federico. Kubwanje mbere se kubwanje ni no kumugambwe mvugira. Wadasigana ipruna utemera ibyo ubutegetsi biri kubakora. Icya mbere ni uko hohagarikwa ubwicanyi. Kuko abarundi bariko barapfa ni benshi, abanyereza ntitumenye irengero, abapfungwa ataco bagira ni benshi, abahunga batizabo ni benshi. Icyo kibazo rero nicyo coza imbere y'ibindi kubwi wacu. Icya kabiri, ko twese tuzi ko intandaro y'ayo magume turimwo ariho nyangwa y'amasezerano y'Arusha. Tubona ko mu maguru mashya umuhuza cyangwa abahuza mu matati y'Abarundi badufasha gushyiraho umugwi w'amaho wo guhagararira ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro y'amasezerano y'Arusha. Aha uwo mugwi tuwe tugasaba ko woba urimwo Abarundi batowe kubera atamakemwa bafise n'abanyamahanga baserukira amashyirahamwe kumakomeye, amashyirahamwe nka Mpunga n'ishyirahamwe rya ONU, ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bihurikiye mu bumwe bwa Afurika, aya mashyirahamwe yo muri aka karere, ibihugu by'ibiyaga bigari n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko, kugira ngo bace badufasha kuraba ibintu byose biri mu masezerano y'Arusha bitarashyirwa mu ngiro bishyirwe mu ngiro bukwe na bukwe. Bace badufasha kuraba ibitigiri byashinzwe n'Abarundi bagiye kuganira y'Arusha bikaja muri ayo masezerano bikaja no mu ibwiriza shingiro, kugira bivuze amabi y'ubunyabwoko, bivuze n'amakudeta. Aha novuga ibitigiri bitegekanijwe mu ibwiriza shingiro no muri akorde Arusha mu nzego z'umutekano, mu gisirikare, mu gipolisi, mu rwego rw'iperereza, kugira ngo ibyo byubahirije uko byose bica ngaho nyine. Abagomba guhonyanga amasezerano y'Arusha kugira bagire ingufu abanza gusambura izo nzego nk'uko tubibona. Ikindi kibazo aha harimo ibibazo byinshi sinabiteba ko, ariko gukurikiza amasezerano y'Arusha no kuraba ibyo byose byari bitegekanijwe bitaraja mu ngiro. Mbega inzego z'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara buriko bushyirwaho nk'uko baganiriye y'Arusha babishyitseko. Mbega urwego rujejwe gutatura amatati y'amatongo no kuraba ibibazo by'ibindi bisigwa by'abantu baba barahuye n'aya mahano y'u Burundi burimo bimwe bya Commission Terre et Autres Biens biriko bikorwa nk'uko Abarundi baganiriye y'Arusha bakabisezerana imbere y'amakungu bari barivuganye. Ibyo byose bigasubirwamo inzego zitegekanijwe mu masezerano y'Arusha no mu bwiriza shingiro. Navuga nka observatoire, navuga umugwi, navuga ujejwe guhasha no gukinga mbere yo guhasha ifu kudabora gukinga ibyaha by'ubwoko, amazi yose akorwa mu ntambara n'ibindi utegekanijwe n'ibwiriza shingiro imyaka cumi irahebye utarigira ushirwaho ukajaho. Ibyo mu gihugu wo kunywanisha Abarundi Conseil de l'Unité Nationale ukajaho, navuga mu majambo make uwo mugwi ugize n'abarundi n'abanyamahanga w'amaho gukurikiza amasezerano y'Arusha uwo dufasha ibyo byose.
Cya
gatatu tubona
musozere
gushyiraho inzego zihumuriza Abarundi bikizerwa n'amakungu kugira asubire gufasha u Burundi. Abana Abarundi twugarijwe n'ubukene bwinshi, imiti yaraduze, ibifungurwa byabuze, ibiciro biguma biduga, ifaranga ryacu biguma rita agaciro kubera twahariwe ivomo n'ibihugu byahora bidufasha. Ibyo rero ntibizoshoboka hatabonetse inzego zizigiwe n'Abarundi zikaba zizigiwe n'amakungu. Icya nyuma muri bikuru bikuru ni ugushyiraho icyuka cyiza kugira ngo twitegurire amatora mashasha, kuko ay'ubu ntiyakurikije amategeko y'u Burundi, yakurikije amategeko mpuzamakungu. Icyo gituma n'inzego zavuyemo zitemewe haba ku gice kinini cy'Abarundi n'amanyamahanga nyine. ibyo rero nizo
mwavuze kibazo gihambaye
muri ubwo buryo nemwe tuzoca dushiraho ingena maradio yasambo basira gukora ibimenyesha makuru byahagaritse bigakora anashira hamwe ataharana inyungu za politike yahagaritswe
ndabaga ndabasabe bashira ndahe mwese ko muri batatu ndabasabe
abatunzwe bagatungurwa
mushana
tasiya bafatiwe ubusa muri aya magume turimo
reka ndabasabe
yego
reka ndabasabe reka ndabasabe mu kanya gatoyi tasiya siomana ponsien ndayishimiye na Emmanuel menyekane ndabahaye ijambo muce muri abakwisaha yanyu ntagire urenza umunota umwe mu nyishu muzaba mumpaye muzaba mukoze nimutabigira muzaba muriko mutariko murafasha abantu bafite ivyimviro vyinshi bashaka gushikiriza ngaha ku radio ijwi rya Amerika tubibutse ko kandi muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunye wanyu muri radio ijwi rya Amerika Vincent miriwe neza
anywe
murafite kibazo murafite icyumviro
yego ndafite icyumviro ndaramukije n'abatumire bose ko ari batatu
yego
ebo ndanda bakengurukire ko bimeye kwitaba kiganiro n'iko n'ikigano gihambaye cyane
urakoze
ariko je ndiko ndaraba ndazi ibiganiro n'ibyo kuba ni byinshi amaze kubimona nitandukanye giye kurabije cyo mbona gikwiye guhagara ko cyane byihutirwa mu mutekano w'abanyagihugu cyane cyane giye kurabije imvuru z'inadini zatanguye kuba kenshi usanga abanyagihugu mambariyo abanyagihugu kenshi bato ari basiga ubuzima kuva yetimishamya n'ibyanye na manda ingira gatatu ibaye cyabona yuko abanyagihugu benshi bato ari bo bagume bahashugira nabatsa cyane aga yuko rero ico icambere bo mu biganiro bohera ku bwa mbere ari umuteka n'abanyagihugu ariko je ndabona yuko ndaze opposition ari agandije ya Amerika yavuka ivuga yuko hanini bagaze cyane natwa na manda ingira gatatu mwumva leta nayo ikamura yuko yamaze kwerekana ihagaze ndumva nenga igitwikire ngo ibiganiro ntaje imikenye n'ikizaba kidamu nubwo iyo tasiyana avuze ko yavuze ibintu byinshi kandi birakenewe by'uko ariko icyo mbona rero nuko ibyo yavuze byose bagiye kubishyira mu ngiro ndabona yuko cyaba bishyira no mu 2025 kuko abategetsi ba kino gihe benshi bamwe bamusanga badakunda igihugu bamwe bamwe n'abandi usanga bamwe batega ibitega abandi bisanzwe iyo abanyapolitike akundi igihugu bashyira imbere kandi cyane umutekano w'abanyagihugu urabona yuko kenshi abanyagihugu ari bo basubiye amadetasiyano rero mbega hamwe ibyo byose yasabye bitoba icyo batekanya ni giki
urakoze Vincent ikintu kimaze kwibonekeza nuko abarundi basana tacizigiye abanyapolitike baravuga ko ivyo biganiro nkuko Vincent yibuze bishobora gufata gihe kirekire hakaba kandi hari ibibazo bihambaye cyane rwose kugaruka no mutekano byogenda gute ikintu kibuze kugira ngo abantu bareke kwicwa n'ikiye mu Burundi n'ubu tubona ko inzira nziza yokumvikana eka imibonano ikiyago byatanguye umushyana tasien mutangwe mwishure mucura bakwisaha nturenze ubuntu munanje nzoba niko rayiraba
ariko koje cyane ico nabamenyesha kandi je chatunejereje muri umugwi twajanye kubonana no muhuza nuko twese duhuriza ku kintu gihambaye tuti abarundi barashitse ku masezerano yarusha inda rero ubu mushingi turaze ingene ayo masezerano yokurikizwa ataga haje karimo icyo ni kintu gihambaye tuti ibindi bibazo bije mu nyuma mugabo unetugende dusubira mu mpare nk'izamaze imyaka ibiri aho bari ko baharira kugushika ku masezerano yarusha tutubu turiko duha twasubiye mu magume kubera hari abatagomba kwakurikizwa kureze rero ko duhuriza ko yakuri kuko dushaka ko yakurikizwa reka dusabe urwego ruzo yaharanira rukayahagararira kugira tuyakurikize urudome ku rundi icyo cy'umutekano ndacumba cyane kuko naje nishyura hereye ko
tasiyo ntaguciriyemo tasiyo ntaguciriyemo nta bundi buryo bwari buhari kugira ngo abo muvuga ko bari ko bararenga ku masezerano nta bundi buryo bwari gukoreshwa kugira ngo abarundi ntibarinde kuja mu ngwano nti ubukene ntibuwinjirane aba
urakoze cyane
mu kanya gato amasegonda 30
uko tuga tuvuga niko tuvyuka tuvuga iki kibazo nticavutse buca tuja mu matora cari cavuzwe imbere bati hariho iby'amasezerano yarusha arekurira abana bariya n'ibyo batabarekurira muri ibyo harimo ko atamurundi yaratere inkuru nziza cyangwa ubundi wese yoba atwaye igihugu manda zibiri ayo masezerano yarusha ariyo byari byiza shingiro biranditse neza ko ata umurundi ari kuriye kugira ikiringo cya gatatu
ariko ivyo ntivyo tuma haba ingwano ntivyo tuma haba ingwano abarundi bose bakarinda kuvyishura reka duhi jambo na
Emmanuel ingwano niyatewe n'abagomba ko ari masezerano yubahirizwa yatewe n'abagomba ko hanyangwa
reka duhi jambo Emmanuel reka ubu ndantagwe ko haruri iminota muri benshi kuko nahandi nta bantu twosanga bari ko barabaza ibibazo byabo Emmanuel bamenyekane ego rakoze Emmanuel bamenyekane kuri ico kibazo mu kivuga iki ikintu cokorwa kugira ngo ubwo bwicanye muhagarare barafashe inzira gutangura kuganira ariko abantu barabandanye kugandagurwa umutekano ni mu Burundi ivyo bintu mubisigura gute
murakoze hano mu Burundi turafise umuco no bwa no havanda wita umuco kama uko hamye hariho ubwicanye namanda bicisha namavuga ko ari kuva Burundi bwikukira ariko abamye babigira nkane mu bigezo bakurikirwa na rimwe bica biba umuco umugenzo abarundi bagenderako kenshi na kenshi abenshi basaba ngo umutekano ugaruke nibo kenshi na kenshi usanga ariyo bari kwana nawungabanya ko twebwe nitwige kuvuga tuvugisha n'ukuri kandi iyo twabana tutavugisha ukuri ibintu bizoguma bitugora n'abashaka kudufasha babura kugenda badufasha icyo nashaka kuvuga rero nuko uyu mutekano nivyo warahungabanye kubera yuko hari abari babishize mu mugambi kugira abahungabanye berekane ko leta iriho itabishoboye idashoboye gutwara kuko nkuko muri mweje kubibaza ico mbona ikiringo cy'umukuru w'igihugu ariho uBurundi mu Burundi ubu nicari gutuma tuja mu ngwano akarorero nkunda gutanga n'akarorero k'ivyabaye muri Senegal Abdoulaye Wade yaragombye kwitoza ku ikiringo kirengeyeho abari muri politike bose bakoranira hamwe byo bise M23 imigambwe 23 ija hamwe ija mu matora iramukura ku butegetsi batarinze kugwana biciye mu matora
no
mu Burundi cyari gushoboka
yego mushana nawe
ikindi cyakabiri
nabahaye munota urazurabura neza
ariko ntanga nako muri Burkina Faso muri Burkina Faso hari abasoda bafashe ngo baragombe gutereka guverinoma yifata kibanza abenegihugu barabiyamiriza barasubiza ibigwanisho ntibasubira kuvuga ngo bashaka amanegosiation ngo kugira baje mu ntwaro twebwe mu Burundi urabona abantu barenze amategeko bayazi bagaca basaba ibiganiro kuja baje mu ntwaro badaciye mu matora
urakoze mushikana Emmanuel bamenyekane
ko batakurikiza amategeko benshi
nawe mushyanahe Poncien ndayishimiye abarundi mu biganiro bashikirije ku radio Jwi ry'America bavuga ko bisa nuko abarundi bamaze kumenyera ibintu bivuye mu biganiro n'ivyo biganiro nyene ugasanga ivyo bintu bivuyemo ntibimaze imyaka myinshi basubiye nkuko bavuga mu France muri case départ bagasubira mu ntango bagasubira kujya kuganira ibiganiro vyabaye n'ivyinshi cyane gose muri baza ko barundi baba batangwe kumenyera izo ntwaro zivuye nko mu biganira aho kuja mu bindi bika intwaro ziva muri demokrasi hamwe n'igihugu kiguma gitera imbere
tuvuga yuko mu gahunda y'afrika na ipro na yuko ibibazo byose bivutse mu gihugu ko byotorerwa inyishu biciye kuja inama n'ingingo harabaye ibiganiro n'ivyo gihe twashiraho amasezerano mu rw'abarundi twaragize ibiganiro gihe cy'amasezerano amahoro yarusha mugabo nuvuga nti abarundi ntibararambirwa kuko ibiganiro n'ivyo byonyine bizotora inyishu z'ibibazo abarundi bafise ndetse twe turafise umwizero ko nibi inye byabaye iyo haza kuba ibiganiro imbere yuko ibi biza kuba bantu bakaganira kuvyo batumvikana ko kubijanye n'ingene babone ibwirizwa nshingiro amasezerano yarusha ibintu byari gushanga habishitse rero mwari mwavuze muti nta bundi buryo bwari kuba buhari kugira ngo inyishu zitoke bidaciye mu nguvu muri ipro natuvuga tuti twebwe kuri inama n'ingingo niyo nyishu y'ibibazo biri mu gihugu rero kubona abantu baragize baraciye mu myerekano bakaja mu by'ingwano muri iprona turabazwa n'abapfuye turabazwa n'abahunze turabazwa n'abapfunzwe n'abakomeretse kuburyo tuvuga tuti ibintu ntivyari guca mu ngimba byari guca mu mwumvikano abarundi bakumvikana uti byogenda gute kugira ngo umutekano ugaruke. Kugira umutekano ugaruke nuko twa twabibona nuko harakwiragijwe ibigwanisho mu gihugu hagati mu banyagihugu na cyane cyane mu gwaruka, nuko ibyo bintu ibyo bigwanisho byo kugwa mu banyagihugu batayifitiye uruhusha. Ikindi nuko turaba ingene kugira ngo kumbure umwumvikano ugaruke neza, amahoro agaruke neza, ingene inzego z'umutekano hogaruka icuka ciza, kuko turabona uko ariho agahaze naho nyine.
Posi ndashimiye havuzwe ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri. Icyo ni kibazo kigaruka umwanya wose, ni kuki abantu batavugana ukuri ari navyo bituma ibyo biganiro byama biraba igihe cyose mu kanya gatamasegonda 30.
Igituma abanye politike batavuga n'ukuri nuko baba bafise ibyo bariko bararondera byabo bijanye ngira ngo n'inyungu zabo zonyene atari inyungu z'abanyagihugu bose, kuko yaba bayaga bashira imbere inyungu z'abanyagihugu n'ukuri amahoro yogarutse kandi inyisho yobonetse, mugabo nuko baca bashiramo utuntu tujanye n'inyungu zabo bonyine.
Tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika. Jean, mwiriwe neza?
Ndabahaye mwiriwe, ndaramukije n'abatumire bose.
Barakumva? Urafite ikibazo? Urafite icyumviro?
Ndashaka ubwa mbere kubanza kubaza ikibazo cyane cyane nk'uyu muporona afise ishami ryiwe, kuko ari muporona yemewe na leta, yemewe no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu.
Duga ku ijambo.
Ego, nashaka kumubaza kuko avuze ngo igituma abanyepolitike mu Burundi batumvikana, nkamubaza nti mbega ko abo banyepolitike mu Burundi batumvikana ni kubera iki? Nk'uko nawe nyene hariho nabandi bo muri iporona nyene, ko iporona hari ishami zibiri. Icyo tuma iporona yoba ari imwe ikaba irimo amashami abiri hanyuma ntiyumvikane, nabona yuko kumbure yoba ariyo kumbure ngeso mbi yerekana, kuko iporona ariwo mugambwe wa mbere wabayeho wari wagwa gasore, hanyuma ukaba harimo mwibice bibiri. Mbega ubu Barundi twokwemera igice kihe? Ko ari igice cemewe na leta gishaka amahoro, akaba n'ikindi gice kitemewe na leta kiri kontrere na leta. Mbega nk'uyo kwiyarusha bagiye hanyuma bamwe bakagenda agaca avuga yuko ngo abagiye yarusha tobemera, none ubu abona ko amahoro yoshobora kuboneka gute, cyangwa abanyepolitiki bashobora kuboneka gute? Kandi mu Burundi nyene ngaho iwacu niyo iporo nitumvikana. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nashaka kumubaza, mbega ubona ko ibyo biganiro byiyarusha biriko biraba ubu byarabaye ubwa mbere, none icyo gihe byaba ubwa mbere? Ko benshi bavuga yuko ari abantu ubwa mbere bagiye kuko babona yuko badashobora kuronka ibibanza muri leta, bakaba babyise mbere amagaburanyama mu Kirundi ngaho iwacu, none ubu hoho niyo barashaka ibyo nyine?
Urakoze Jean, reka dutangwe kumushyira he Tassien Sibomana agira icyo umunota umwe muhe inyishu ngufi ngufi kuri ibyo bibazo bibiri, n'abashinga ntabwo bagire icyo bavuze kuri ibyo bibazo bishikirijwe na Jean. Pontien Mwambariya, Tassien Sibomana,
murakoze cyane. Sinkera kuko wiyita Yohani, ndamuzi ku ijwi yitwa Kaburungu mu bisanzwe. Ikibazo cya mbere nibyo iporona irimo amashami abiri, mugabo hajya ntibabahende ngo kutumvikana ku ntumbero iporona yotegereza gufata turavye amahano Uburundi buriko buracamo. Ingorane ni uko leta n'umugambo uri ku butegetsi ubu bavuze bati tube kugira tugume dutegeka atawutwagaganya, ni uko imigambo ikomakomeye twoyica mu mice bizashikiye iporona, byarashikiye FNL, byaraye gashke fudu igiminani zaba none ubu nawe
mushiya na tasiye sibomana ico cyumvira ntagukiriyemo cyo kuvuga ngo imigambwe irigabura ngo nabatitsi bayigabura ivyo nibi namakuru y'ukuri yaba rukuri mu mugambwe uri ku butegetsi harimo imijyane
barundi barakizi niba butacemera ko ni uburenganzira bwawe
mugabo izo njyane ziri mu migambwe yose urabizi
akarorero aha twari yarusha wakuye minani yaratumiwe
kandi na ministeri muri itaramwemeza kubera byarimo urya aseruke Burundi mushi hamwe igihugu bwa karere ko muyanzika y'ubuseko yes ariko mwarangirije
none mu mugambwe uri ku butegetsi naho harimo indyane za politiki uravyemera
yaba zitari mu none abafrondere baba baravutse reka tubireke mbanda
reka bandanye kicimbiro ego
ico gituma ibyo birazwi abarundi barabizi nkaho bakizaruka ko nje bituma ntanabitebako ica kabiri yabajije ati abagiye harusha mwaka w'1998 baba bagiye kugabura inyama hari abakunda kubivuga mugabo ubiraze neza barakoze ibitari bike kuko yaba ibyo bashitse ko twabikurikiza uje ku butegetsi akabyisunga nta ndyane z'amoko nta bwicanyi ubu canke buriya nta gusosha mu rutunga ry'igihugu biba bikiranga intwaro turiko turabona
ngorane
rero navuze niho mpereje niho dutegereza kuronka ikidufasha ko ayo mategeko ayo masezerano y'Arusha yubahirizwa urudome ku rundi niwo mushinga tubona twofatira ko
yego nawe mushinga ntahe Emmanuel bamenyekane ku bibazo byabajijwe na Jean mu kanya gatoyi cyane rwose urabe ku isaha yawe umuntu umwe
murakoze ikibazo Jean aheje kuvuga nico ne natanguriye kuvuga ko hariho culture y'ukubesha y'ukuyobeza abahizi abahigi iri mu Barundi nkuko yabivuze neza biragoye no muhuza kuzotora inyishu ya ibibazo dufise igihe nkuko atanze karoro ka iprona ishobora kugenda abantu bari mu mugambo umwe batavuga ururimi rumwe none wumva umuhuza weyo iyo bihera hehe iyo ni culture iri mu banye politike bose bahani Burundi nico gituma je na guma mfise ubwoba n'ibyo biganiro biko biraba ko bizotugora gutorera inyishu yuko bariko bajayo kurondera ibiti umwe wese mu giti ku izina ryiwe niko barondera inyishu y'ibibazo by'amagara y'abantu by'amashure by'indero mu gihugu by'ubutunzi sivyo bagiye kuvugana oho ico gihe nibagenda barondera ibiti byabo mu minsi mikeyi kitubona arakironka buke bakati mwaka bakimwatse agaca fronda agaca gihe umugambwe urumva ko ivyo bitazotujana kure bituma ngoma subira inyuma ya de question fondamentale abarundi bari bakwiye kwicarira kandi zo mu kugicarira nti bari bakeneye no kuja yarusha
ego reka
kugicarira bari nano mu gihugu
reka duhe ijambo na Poncien Ndayishimiye nawe nyene umunota umwe Poncien
ngiye murakoze ico nagomba kuvuga nuko ndashima uyaje kuvuga ati mbe mahoro yoboneka gute ngo abaporona batavyumva kubatumvikana ibyo binyereka ko hariho umwitwara ariko bafise ku mugambo ndasiganiye iprona ko inyishuro bayihanze ku mugambo ndasiganiye iprona ko ariyo bahanze amaso ariko novuga yuko nta iprona zibiri zihari mu Burundi iprona nimwe rudende abavyumva ukundi bafite ubwo mushika ko navyumva ukundi mugabo iprona nimwe rudende na iprona zibiri zihari kane nta mababa hari muri iprona tasana ndamushobora ko yavuze ati hariho ntidupfa akaranga muntu twapfuye akaranga mutima ntidupfa akaranga mutima twapfuye disons la vision nibyo nta akaranga mutima turo turapfa ibyo twapfuye turabizi abarundi barabizi nibaza ko na nimanza zacitse wogenda kazirondera kasoma yobona ko atakaranga mutima twapfuye rero nuko kubwanje abarundi ntibagira umutima uhagaze ikibazo kizotora inyishu Arusha ninagenda iprona nigenda ivuga itanga ibyumviro bitomoye amahoro azoboneka ntankeka
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri komora murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite wundi munywanyi w'iradio ijwi ry'America Christophe miriwe neza
miriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse
yego murakoze kumijambo
yego
nagomba kuramutsa abatumire bose
ndarakumva ni byiza
kandi sare nagira nterere cyase bo cyase umu corona
yego
yazi ko umugambwe corona niwo watanguye gushingwa kandi twara wemera cyane ariko bitewe n'ubutegetsi zaje bucamwo kabiri biratuma abawe abemeye iby'ubutegetsi bishaka gukora barabukurikira abatabyemeye bacabashira ukwabo niyo mpamvu ubona ari ibi abo bari ukwabo batemewe na leta n'abakunze amahoro abo bagiye hiyo nabo kuri CNDD n'abatayakunze okay ngarutse ku biganiro navyo ico no saba umuhuza nuko banza kugarura amahoro nituze mu gihugu kuko abenshi amahoro bafite atanze kwanye politiki benshi ubu barashinga politiki ari nka business kugira ngo iyubakire inzu nziza bishakire imodoka nziza ata mutima afite ku Barundi n'abashaka kuyobora
murakoze Christophe ivyumviro bitatu nashaka mpijambo bwa mbere na mbere umushyana ipension ndashimye gidi cavuze ku byo mushikirije kuvyo ki mugambwe pona hanyuma mwasavye ko hoba ituza ni byiza cyane gose hanyuma nico kibazo gisubiye kwerekana ko abarundi batizigiye abanyapolitike ariyo yamagaburanya mwamye muvuga mukanye gatoyi cyane gose mushyana ipension ndashimye umunota
urakoze cyane 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 uyo muhaje kuvuga yashimikiye kuri ibi byo mugambwe adasigana iprona yavuga ko ngo abashaka amahoro ngo ko arabo ngo batagiye ngo muri CNDD-FDD nagira namubwire yuko muri iprona nta CNDD-FDD turimwo twe turaba adasigana icicaro ni cakindi c'umugambwe adasigana iprona ni cakindi icivugo ni cakindi imigambi ni yayindi akaranga mutima ni kakandi rero abo bagomba kubifata uko kutariko no mubwira ahubwo ko yorekera icyo kibazo badasigana bo nyene kuko inyishyu zuva badasigana abatari badasigana kumbure nivyo birabateye impumbe rabatera impungenge ngo amahoro yiboneka gute abapolisi n'atari ko barumvikana ntiba icika umutima n'ukuri ico ni kibazo gisanzwe kandi mu migambwe yose yo kwisi igihe tubaze nk'utwo twamaho nibisanzwe ndetse muri iprona twewe tubo dutanga intererano zitomoye yarusha kuburyo ndetse no mu masezerano amahoro yarusha iprona yagiye imbere n'ubu turiko tuje imbere mu gutanga intererano zitomoye zugarukana amahoro
amasegonda 20 umushyira ntahe Christophe yavuze ikibazo abarundi bakunda kugaruka koko abanyapolitike nk'ubu babasaba n'abari kwagira nka business usanga ari amagaburanya matwavuga ico ni kicimbiro cha Christophe amasegonda 20
ivyo vyamagaburanyama nivyo kumbure turagenda turayibona mu biganiro bimwe bimwe byagiye biraba ariko rero gikuru nuko bashika ku masezerano kandi amasezerano bakayatera ku igikumi bagafata engagement kenshi ndetse uko ndayibona nuko ibipfa bipfira mu gushirwa mu ngiro kwayo masezerano naye handi hoho turabona yuko baragenda yarusha amaze imyaka 2 twifuza ko ubu unye bumarayo amezi 2 gusa cyangwa indwi 2 gusa ibiganiro bikanyaruka ntibitebe ngo twari umwanya muremure kuko abarundi turarambiwe
eta science y'umana kuri ico kibazo cha Christophe cyane cyane kivuga ko abanyapolitike bo bari ko araba ukuntu atamutima bafise ku banyagihugu mukanye gatoyi cyane
natubaze tubireho ko yari yavuze ni naryo wanje nishe gituma mwahaye mikro ponsiyane bari babajijeje
oya
bwa ntacu kuko cyari
pona igituma namwajije tasien igituma namuhaye jambo bwa mbere nuko
iki halo
igituma namuhaye jambo nuko yari kwavuga yavuze ko umugambwe wiwe umugambwe yemera ari wiwawe urumva ico kibazo wewe akubwiye gutyo nta byinshi ukivuga ko muvuga cyo kimwe sivyo
cyane nta byinshi mugabo akariho karavugwa mushinga na
yego
uraje atwari yarusha mu ndwiheze ugwandiko konsiliya yatuye ku mukono n'imigambwe yindi icuditse n'ubutegetsi nibaza ko ata murundi yoba gihendwa nabo bashidikiwe n'ubutegetsi ngo niprona irongowe na konsiliya ngo hari irindi jambo bavuga atari ryo CNDD-FDD ibatumye no kubonana n'abo bantu bafashe uburundi ntibyashoboka atari aho bahonyora dedibereke ntibyakunda iyo twarabibonye ugwandiko basohoye barabigaragaje sinovuga menshi ikibazo cy'uko ari abanyapolitike nibyo barondera ibibanza ibyo vraiment nabyo nyine biriho kandi birababaje kandi biri muri abo nyine nicyo gituma twasabye no mu biganiro twagiyemo yuko bora mbega hageze ibiganiro ko hari imigambwe itari igera ivuga yahagaze ku bibazo bihanze Burundi itari igera ije mu matora haheze amaregisiratire abiri ngo ipfume yipfizana no mu komine naka kuko hageze ibyo biganiro ukabona baratonze umurongo bose
akanya icyo cyerekana ko hariho abagabo na nyama
ubwira bazoje kububabwira nota mu mugambi uri kubutegetse bacaba ubanza butaje nk'ubuzi
reka duhe
icyo gituma tworaba imigambwe
ifisa biserukira kabariyo iseruka muri je biganiriro
reka duhi jambo akanya karagiye mushya ntahe ta science reka duhi jambo na Emmanuel bamenyekane agiye cavuze kuri ndyane nivyo vyashikirijwe na mushya ntahe ya fashije jambo Jean mukanya gato Christophe murambarira mukanya gato cyane gose mu munota umwe mushya ntahe Emmanuel bamenyekane
murakoze je ndibaza ko kubyo baje kuvuga banjaniranije nari natanze akaroro ka iprona mfatiye ku munywanyi Jean yari yayivutse mugabije ne navuze birivarable biraraba n'abasende DFDD biraraba iprona biraraba n'abafrodebu urabona ko imigambo yose igenda itavuga rumwe no kuvuga ko numuhuza bashobora kumuyobya namenye ingingo afata ibereye yariyo donc sinashatse gushimikira kuri iprona gusa nari nayivuze kubera yuko umunywanyi Jean yayivuze icyo kibazo kandi kirakomeye kubera yuko uravye nk'abari ko bari baratwaranye hamwe na president Nkurunziza muri senda David Dama bakamuyonkora ko bagaca bagenda bavuga ko batavyemera kandi barakoranye imyaka n'imyaka urumva ko bitoroshye icya kabiri naco cerekeye ibiganiro uko bari ko barabigira jewe nibaza ko ata kintu kiboneka kizovamo yuko ingorane nabwo zavuye kuri iyo manda ya Petro Nkurunziza nko ndabivuga ima izerekeye ibyo amamanda nyaka byanditse ku matarasi zibiri cyangwa zitatu mu makoro ya Arusha akoro d'Arusha ni impapuro 185 zirenga 180 zivugamo ibintu byinshi byinshi cyane rwose kandi byakurikizwa neza hano mu gihugu urumva iyo bavuze ariko bikurikizwa byabijanye n'intwaro rusange uravye akoro d'Arusha igihe yajaho igihugu cyose mu Burundi bwose batwagwa n'intwaro n'intara imwe byatwagwa n'ubwoko bumwe ugasanga byaje rateye mu babaro
abene gihugu akanya kariko katujana
abadepite bava mu ntara
ndabibutse muze muri amasaha yanyu
urumva ko ivyo vya manda ya prezida ko ari cyitwazo kuko 95% kwijana y'ivyavugiwe yarusha cyarakurikizwa
urakoze mushya ntahe Emmanuel bamenyekane ndabibutse kandi ko muza murampa umunota umwe reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi ry'America Richard mwiriwe neza
mahoro cyane
amahoro umuntu afite cyumvira munsa ikibazo mu nyarutse
yego ni kibazo ngirango tumbere ku muri intererano je mfise kibazo ndi nashaka kubaza mu ipronos mengantasiana myaka yahera gihe baje mu biganiro Arusha bagiye keshi bajya baburana bameze nk'ababurana cyangwa baharira bamwe bavuga bati igisoda cyiharijwe n'ubwoko bumwe intwaro ntica mu matora y'ukuri aba makudeta n'ibindi n'ibindi ariko ubu rero bigatangaza ingene umuntu asanga barya nyene baburana ubukumva umenga bamwe bakavuga ngo ubwoko bw'abatutsiwe ko burarenganywa ndikuvuga nk'abarya ba minani kandi ubwa mbere nabo bari abo baharira mbega birya by'ukuri nabo nyine niko babibona kumenga bobo umuvuduko babivugamo abo menga siko babivuga mbega none nk'ubu uye turabye ibibazo by'abajana Arusha kiriya gihe ubu naho ku by'ukuri nibyo bihari ikibazo cyari kihari burya aye ngaha mu rugi ntibari bashobora kucitorera inyishu ntihazogere igihe kumbure n'amakunga akabahaga bakavuga ati aba bantu ibyo rero byose ibyabo ni nk'iby'abana kubera abona akariko kose umenga akajya mu kirere nk'uko umenga bobo nta jambo cyangwa nta mwitirirwa n'umworo nka mu Burundi bavuga ati reka abahuze cyangwa reka turabe twebwe ubw'iwacu turabavukanye ikintu bakavuga ati twojana hanze cyananiranye kuko je ndabye ibyo bo baharira mu bihumbi bibiri byari ibintu bifise ishingiro by'ukuri bibonekana uvuga ati iki izero byose amakunga adahagurutse ibara yashobora kuko nene ni umunsi niko biri nta kintu washobora kuvuga ati natwe twatwi ijambo murakoze
urakoze Richard ku kibazo cawe reka duhe ijambo atasiyan simana abariwe atangura kwishura ico kibazo mu kanya gatoyira bakwisaha umuntu umwe atasiyan
ego cyane murakoze Federico ndashimye imvugo ya Manuel na Richard kandi turabishyigikiye ko ibibazo abarundi bonyine bashobora kubyitorera mugabo akahaje n'ibyo navuze na kare twasabye kera ko twoje inama n'ingingo mugabo abatwara igihugu gushika n'uno munsi baradadaja
icyo gituma hatinze hakajamwo abanyamahanga n'ahandi twese ntituryoherwa nuko twokwama tugora abafasha Burundi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, Rishara navuze ati mbega none ibibazo byari mu 2000 cyangwa mu 1998 aho baje Arusha nibyo bikiriyo ko twosubira hariya biracyariho cyane kuko ibyo bari barumvikanye ndi mu nzego z'umutekano zo kubakwa ubu niko birasambuka byarasambuwe kubera abo batemera amasezerano y'Arusha. Ubu rero kugira dusubire kuyubaka, kugira dusubire kubaka izo nzego uko amasezerano y'Arusha abivuga, abategetsi baranse ko baganirira ngaha i Burundi gushika habamo ibibazo by'umutekano kuri abana bariya bamwe baratabaromoka. Ubu rero kugira bishobore kuvuga, kugira bivugwe bitorege umuti, nta handi byobera kuko abo badafite umutekano wabo ntibuza kubivugira mu Burundi batazi ko baramuka. Naho byavuye ko tuja hanze, n'ahandi uvuga ngo ingorane nko zavuye ku kiringo cya gatatu ngo kubera icyo kiringo biteganijwe ku mpapuro zibiri ngo akorda rushigizwe n'impapuro 100 karara mu Rwanda ntibacura. Uwo avuga ati sinemera ko manda zanje ziba zibiri gusa, acafotera kuri ibi by'umutekano, acafotera kuri ibi singe n'inkwe wazisirukirwa kashishanga rero bibaye rufatanga.
Reka duhe ijambo, reka duhe ijambo Ponsien Ndayishimiye nawe nyine agire icyo avuze ku byashikirijwe na Richard. Mukanya gato umuntu umwe mushya na hehe Ponsien?
Urakoze ku mpijambo. Ni ikibazo kinezereje rwose. Ati none ibibazo bihari uno munsi nicyo kimwe n'ibyari yarusha. Twebwe mu muganga adasigana na Iprona tuvuga yuko ibi biganiro bigiye kuba byo kwisunga amasezerano y'amahoro y'Arusha. Nuko rero ibibazo turabona ko byinshi byaratoye inyishu amasezerano y'Arusha, ndetse ku bwacu tubona yuko ibibazo bihari ari ibibazo bisanzwe cyane bitoye. Ni ikibazo cy'umutekano nabivuze, ni ikibazo cy'ugarukana kwizerana, ni ikibazo cy'impunzi nayo ahandi hoho mwido nido z'ingorane Abarundi bagiye baragira Arusha yabitoreye inyishu. Ubu tuvuga tuti ibiganiro bihari uno munsi ni byisunge amasezerano y'amahoro y'Arusha. Kumbure barabe utwatiriganye muri amasezerano y'Arusha tube ariko bahinyanyura.
Mushe na Emmanuel bamenyekane namwe mukanya gatoye cyane gose umunota umwe.
Abivuze neza Ponciano, ibibazo byinshi byinshi twari dufise gushika mu 2000 cyari byatorewe inyishu mu masezerano y'Arusha. Ahubwo icabuze kandi nzi neza uko abariyo bari barakivuze cyari cyo bita rapatriement y'amade bari yarabaye Arusha, kandi cyo cyaratumye ibintu byinshi byononekara. Iyo ibintu twari twaravugiye Arusha mu 1998 gushika mu 2000 baza icyo kiganiro twagiriye Arusha tukakigirira i Burundi nk'uko twari twabivuze mu mutekano ntangere kuko n'amakungari yabidufashijemo izi ngorane turimwo ntabwo twari kuzijamo yuko n'ubu hari habaguma bikika mu kiza bari batumye tuje Arusha kubera ko ari bafashe ubutegetsi ku nguvu n'ubu bashaka kwikika mu kiza ko bashaka guhirika ubutegetsi. Muramba bari yakubona ndabivuga ndabidudurira ko gutyo ni bya bindi bifite ugudahana byamye biranga Burundi kuva bwikukira n'ubu kadusanga ni uko bo bari kubatira refisere nko bavuga mu Gifaransa. Ingorane bahera ku ngorane zisanzwe ziri mu bihugu byose, ingorane z'ubukene, ingorane z'ukugera la jeunesse, ingorane z'ukugera education ziri mu bihugu byose n'iziri mu Burundi.
Icyo kibazo muvuze Mushya na Emmanuel cyo kudahana ni ikibazo cyashikirije cyane rwose n'Abarundi
bafise intumbero gutegeka aho kwigenza nk'abantu bari kwarongera guca amafaranga muri ivyo vyane bose.
Yeah, tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Jean-Marie. Jean-Marie Milioneza.
Allo.
Muratwumva, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Ego. Egera telefone uve ahantu hari induru unyarutse.
Ubizanye n'ibintu turiko tubona muri kino gihugu. Allo.
Duga ku ijambo unyarutse.
Iby'ukuri turiko turabana ba protesi bari ngaha muri kino gihugu ni nk'intererano si ukuvuga ngo n'ibindi.
Yego.
Kimwe nk'uko nkatwe tw'abanyagihugu bora bakatondera amahoro kubera uri kurara ibintu bakora hagati y'ubutegetsi buri ku intwaro ihayitwara iki gihe neme n'abaprotise bahari ubu kuko urabona yuko bapfa ubusa kimwe bapfinda nta kintu kirekire do spesiyali bapfa atarinda muri byose rani nk'uko bogira ahacu bakatondera nk'amahoro gusa nta kindi ibindi sinari nabiteguye vrema
urakoze Jean-Marie reka dutangwe kumushyira na yeponsiya abarundi icyumviro Jean-Marie ashikirije ni icyumviro abarundi batari bakiri ariko arashikiriza ko amahoro mu Burundi aricyo kintu abanyapolitiki bari bakwiye kwitaho ariko bakavuga ko abanyapolitiki muri iki gihe batari ko baravyitako mbe ntimubona ko ibyo bizogira ingaruka ku bapoliticien mu gihe abarundi nyene bitwa ko bari kwaserukira bitwa ko barakorera bamaze kubona ko ikibazo nyamukuru mu Burundi cotore umuti mu kanya gato ariko atari ko biriko biragenda mu kanya gato umuntu umwe
ego ngarutse ku kibazo ingene izingorane zavutse ku kutumvikana kuri bibiringo by'umukuru w'igihugu kandi byari gushoboka ko abantu bicara hamwe bakabitorera inyishu imbere y'uko ibintu bishika ngaha aho biri byavuye rero ngerageje gusongora kuguharanira ubutegetsi urumva ni kibazo cingene abantu bashaka ku butegetsi rero kubganje nibyo uyu washe kutubwira aradukebuye kuri ati naho abantu bogerageza gupfa ubutegetsi nta kuntu weza ngo hapfa abantu bahunge abantu bagire gute ati mbega abanyapfihugwe ntibazohava dukura ko intoke rero nibyo naje ndabona yuko muri bino bihe abanyepolitike dufise twokwikebuka tukaraba tugashira imbere ineza y'abanyagihugu gusumba twe muri iprona twavuze tuti dushira imbere umwumvikano twarabona yuko bishobora gutera ingorane hakaba ingwano hakaba abahunga n'abapfa tuti dushira ku munzani tuti kugira ngo ntihagire abantu bapfa kugira ngo ntihagire abahunga tugire gute twe tubona twoshira imbere amahoro inzira y'amahoro no kuvuga inzira y'amatora n'ahandi ho tukaje mu myerekano mu migumuko mu ngwano abantu barapfa kandi abanyagihugu nibo bahasigara
kugira
ngo mwarabibonye ko abanyepolitike benshi baciye bahunga bakigira hanze mugabo abanyagihugu ngaha i Bujumbura cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ibyo twabonye twarabibonye kandi nibaza ko byaduhaye ireso
Tassien Sibomana kuri icyo cyumviro cya Jean-Marie
murakoze n'utuntu dutatu abavuga ko amasezerano y'Arusha yatoreye ishuri ibibazo bitari bike na jewe turabihuriza ko mugabo iyo byanditswe muri ayo masezerano no mu gihiza shingiro ntibikurikizwe ntaho tuba turiko turaja aricyo gituma tuvuga tuti ibibazo bya CNTD justice transitionnelle ivyo kuraba ibitigi bitegekanijwe mu nzego z'umutekano n'ibindi bibazo byategekanijwe turabe urwego rubishika ko rubikurikizwe uko byanditswe icya kabiri ati twebwe Ponciano Jean-Marie ati abantu bapinda Ponciano ati twe twaciye duhitamo kwigira mu matora kuko twarabona ko ikibazo gishobora gutwa kubyara karambaraye mbega none ko Manuel yavuze ati ikibazo cyo kudahana mu Burundi kufata umuntu avuga ati ku meza y'iwanje cyangwa kuri interegi iwanje cyangwa akaduki iwanje ndafise amasezerano ndarenze ku byo abarundi basezeranye ntegereza gutwara ku nguvu uciye umuhebera akabifata gutyo ubu uriko urafasha abarundi ejo kuzokinga ibindi ashobora kugira ariko ugatwe kiwe cyangwa ugatwe k'umugwi bari kumwe aha niba uca ubonera la responsabilité uruhara rw'abapolitiki mu magome ibihugu bicamo
reka nawe mushyirahe
umugomba iyo amategeko aho nyanza hari amategeko ategekanye ngo abantu bahanwa ahubwo no gufata rotoropa le corne gufata inombero yuko dushaka tuti mbe umuntu atwara akarenga ibyiza nshingiro shaka akarenga amasezerano y'Arusha twumufata
icyo nicyo ikibazo nk'icyo
atarashika
mushyirahe
baba bariko barakamira mu coze arashobora gukoresha igikenye mu buryo bari bwose
reka namwe mushana Emmanuel bamenyekane mu gihe cyo muvuze ku byashikirijwe ku cyumviro cyashikirijwe na Jean-Marie Mukane gatoyisa umunota umwe
murakoze mbo ikibazo Tassiana yaje kuvuga sinashaka kukigaruka ko kubera yuko ndibaza ko Perezida Nkurunziza atari we yitoye yatowe n'umugambwe hama inzego zijejwe zirazunganira hariyo na yandi ma institution yabishyigikiye ntabwo nashaka kubigaruka ko kukurumva on ne va pas individualiser le problème mwese nashaka kuvuga coco kuvyerekeye abe abenegihugu gene babona aba politiciens nibaza ko byamaze kuboneka neza na neza ko abarundi batakijana nyabahururu muraze kugena imigungu muko yagenze ikaguma iri mutakura cibitoki ngajabe musaga yaba bene igihugu baravyumvamwe bose kwatezwa kugumuka igihugu cyose kiba carahiye barabonye ko ari imikino ya politike bayebera abapolitisien bashaka kubana yabavyirukanga mu bari bakeneye mu maronko abandi benshi baraja mu ntumbero y'amatora ngo byari byarateganijwe muri akorodarusha haize imyaka 15
yego mireke
baza ko rero ni byabandanya gucyo abapolitisi batigenza neza abene gihugu bazobwanda babavako kandi babandanya bakurikiza intumbero zitanzwe n'amategeko igihugu
mu kanya gato turasozera kiganiro ariko ntitwogisozera tudahaye ijambo nyumanyi radio ijwi rya Amerika mbona ari ku murongo Eric mwiriwe neza
mwiriwe FD
murakomeye mutangi cimbiro cyamye cyangwa ikibazo akanya kariko karagenda turabe ko baronkire nyisho n'abashinga nani twatumiye
yego murakoze cyane agenda mutabatumire
ndakumva
ama yego ku cyumviro na insise na ane nagire mvuge kuri ico cyo yitwa ko avuge ko ari mu prona wo muri leta naho tuzi ko ndi mara yabisambuye mugabo ahanini nagire mvuge nti ko avuze ko ngo kubyabaye bavuga ngo ni migumuko ko byabahaye reso data wanje yakavuga ngo ebyo resumba babonye ko kurenga amasezerano nabo nyine ko atari ikintu cyoroshye ku buryo natanze imigumuko yabaye ejo cyangwa ejo ejo usanga hakizo kiza kuko kubari barenze amasezerano nuko umva bagiye barabwira kuhoye abantu bose dusanga cyo kimwe ngo yaravuze ngo igihugu cyose niyo bahagurukira ngo byabaye kumutakura cy'ibitoki ngo igihugu cyose cyahagurutse burya nuko naho nyine baci barundi igipolisi rega bose barabona ko ahari mu bintu yuko nengo hari bintu birenzwe umva mugabo ahanini gusa gihe cyo nasaba navuga nti abapolitisiye n'ukuri nk'uko baja yarusha ni bagende baduhondera amahoro bumvikana kugira ngo iki gihugu kironke amahoro ntibagende nk'uko biyumvira ibiti mugabo agende biyumvira ikibazo n'ahanini cyari mu Burundi cy'abantu bariko barapfa kandi bagarukana umutekano ko nta biganiro byobandanya mu mwanya abantu bakiriko barapfa barangiye kwanze umutekano aho nyagihugu batobata hani bisigaye mu nyuma babyumvikana mugabo igikuru nk'uko bose babishikirije dukeneye amahoro abantu bari kuba bicwa n'iki gipolisi cyangwa urundi ibyo murakoze
akamo Eric ashikirije ko kurondera amahoro abarundi n'akamo kihutirwa cyane gose nta bantu bakwiye kubandanya bicwa mu gusozera abashinga ntahe mwese turi kumwe nashaka umwe wese ampe amasogonda make make ndabona kanya ari gatoyi cyane gose dutangure kuri wewe mushinga ntahe Tassien Sibomana igihe ukuri kuzoba kumaze kuja habona abantu bose bafite uruhara bagize uruhara muri ibi bintu hashizemo abarundi ingwano n'ubwicanyi eka n'ubukene guhungisha abantu bakaja kuba mu buhungiro mu gihe kingana gutya barakwiye kuza kwitwa intambwe hanga canke bakanasaba n'ikigongwe abanyagihugu amasegonda 30 kugira bose bishure ico kibazo
uvuze kuri nkokore na nkabaho ndavuga ati bakorisi bagomba kurira baje ko nizi by'amategeko cyo n'ajanga n'ushingire ntahe umuntu wese yagirizwa amazi cyane cyane ashikanye Burundi ngaha bigeze nico gituma icyo kibazo mari yenda cishura ntawe dimanga inzu n'imbano yari amagume turimo ibaba barundi barayazi barayizi baba n'abanyamahanga dusaba ahubwo ko umugwi wigenga kuko ubutungane bw'u Burundi uraje ko bwa rwarundi bati warapfuye ntiwapfuye
uranyarutse reka duhe n'ijambo amasegonda 30 umwe
arapfa dusabye umugwi wigenga ahubwo uzi ibitohoza hakiri kare nayo handi kuvuga ko icyo kibazo nucicura ndidinganya twe turashidikiye ko abakoze ibyaha byose
egome nawe na mushana hayponsien ndashimiye abantu bose bazaba bagize uruhara mu byashikiye Burundi barakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu amasegonda 30
urakoze cyane ariko nagwa mambanze mvuge ku kibazo bambajije mutari mwampaye akaryo ko kwishura bambajije bati mbega umuntu ubonye ari kararenga amategeko ari kararenga amasezerano ari kararenga ibiza nshingiro ngo wocu muhebera nagemonda ubwire yuko muri barya nyene
reka n'icyo kibazo nabona kanya nene guhaye amasegonda 30 reka ndahe na umushana Emmanuel bamenyekanye ntiwashobye gufa kwishura akanya karagiye Emmanuel barakwiye gusaba abantu bose bagize uruhara bakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu mu kanya gato amasegonda 10
Jewe nasaba ko abo bari Arusha ahubwo bafasha umuhuza nayo mafaranga ariko arakoresha ngo nibiganiro ko boyashyira mu kurondera ukuri
bashinganye mwese twatumiye Emmanuel bamenyekane murakoze cyane bose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire Tassien Sibomana ndagushimiye kukanya nawe watoye kugira ngo tuganire nawe Ponsien ndagushimiye cyane bose akanya kabaye gato cyane bose nzosura kubatera kamo murakoze turashimiye na ingenieur yadufashe mu iyobwizuma tukaba dushimiye na Fatou Karara yadufashe kukwegeranya ikiganiro mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.